Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byawe mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 9 i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ku munsi wa gatatu tuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu muri kino gihe cy'imvura mu karere k'ibiyaga binini. Turabandanya kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ku buryo muriko muragerageza kwirinda indwara ya malaria ni mu gihe ibiro bya ONU bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bivuga ko ibice 91% kw'ijana by'abahitanywe na malaria mu mwaka w'2016 baturuka muri Afrika. Mbega mu kibano mu bamukoresha ubuhe buryo mu kugerageza kwirinda malaria abandi bo kwigira ko ni mu bimwe mu byo tujye kuganira mu kiganiro cyo muri aka kanya. Tubatira bashimira muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Nimero yacu ni yayindi nyene 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Tubahaye ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongeye kubaha ikaze mwese mu kiganiro muri isanga muri kano kanya muri studio 9 i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Muri kino gihe cy'imvura tugiye kubandanya kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ku buryo muriko muragerageza kwirinda imibu n'ibindi mu ntumbero yo kugwanya indwara ya malaria. Ni mu gihe ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu OMS rivuga ko malaria ibangamiye cyane cyane akarere ka Afrika y'Ubugaragwa go hepfo y'Ubugaragwa mu Burundi n'u Rwanda. Hakaba harimwo icegeranyo cha OMS cyasohowe mu mwaka w'2017 mu mwaka uheze kuri malaria. Cyerekanye ko ibice 74% kw'ijana by'amafaranga ONU yari yegeranyije mu mwaka w'2016 mu kugwanya indwara ya malaria byakoreshejwe mu karere ka Afrika. OMS bandanye kuvuga kandi ko ibice 91% by'abahitanywe na malaria mu mwaka wa 2016 baturuka muri Afrika. Twatumiye umufaso ni Jeanette Karire Kinyana ayoboye ishyirahamwe ASSI rishinzwe gufasha mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi, harimwo igikorwa cy'umunyamukuru cy'ishyirahamwe ryabo arongoye ari kugwanya malaria muri 2016. Icyo gikorwa yaragiherewe agashimwe Noronani Rajab rugizwe n'amashyirahamwe y'abamenyeshamakuru bo muri Afrika mu mugambi wo kugwanya malaria. Ako gashimwe kiswe Engagement d'or contre la malaria kahawe umuntu basanze hakora ibikorwa bidasanzwe mu kugerageza kugwanya indwara ya malaria. Niwe turi kumwe rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Madame Karire Kinyana, nongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze Oriana, kendera mukije n'abari ko baratwumviriza.
Murakoze cyane kwitaba ikiganiro cy'uyu munsi. Turumva ko mubandanye iki gikorwa cyo kugerageza kugwanya malaria mu gihugu cyose hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Mwishira hamwe ASSI mubona indwara ya malaria yifashe gute muri iki gihe cy'imvura muri minsi?
Malaria ni indwara igumiza ko hari igihe malaria iba nkeyi hagire cy'umwaka malaria iba nkeyi abantu bakibaza yuko hari aho yagabanutse. Mugabo ntiba yagabanutse ni kubera ibihe biba bya ibihe gusa bitaba biba byorohereza abantu hanyuma n'ikindi gihe nk'ikindi cy'imvura nk'ubu ugasanga imvura malaria ibaye nyinshi kubera n'imibu ikiba myinshi cyane, hanyuma ugasanga malaria irababaje abantu, abantu baguma bapfa. Rero murazi yuko turi ngaha mu Burundi hariho iyo epidemi ya malaria kuva mu bihumbi mu mwaka uheze, ubu rero ndibaza na malaria ntiragabanuka ahubwo twebwe tuguma turondera uburyo bwo gukora ibyo dushoboye byose kugira tubwira ntiturwanye gusa iyo epidemi, ahubwo tugume abantu bamenye yuko bategerezwa ari indwara bategerezwa kugwanya umwanya wariwo wose.
Utwibukije muri make uburyo ishyirahamwe ryanyu rigwanya malaria n'ubuhe buryo mukoresha kugira ngo tugerageze kubandanya twumva ukuntu uburyo butandukanye abanyagihugu bashobora gukoresha mu kugerageza kwirinda malaria, bumwe mu buryo mukoresha muri ASSI nk'ubure.
Twebwe turwanya malaria mu kwikingira, mu kuyikingira. Abantu barateza kwikingira kuribwa n'imibu. Nicyo gituma ngaha anyu muri ASSI duhingura ibyatsi kugira tubikuremo amavuta yo kwisiga, ibyo gukoropa kugira imibu ibe mike aho mu mazu tubamo, hanyuma ibyo kwisiga umwanya wose n'amavuta yo kwisiga umubiri wose, n'ayandi rero y'ama antimustique yoyo abakomeye tuyisiga ku mugoroba hajya umuntu ateramye cyangwa ari mu kabara cyangwa ari mu nzu ataragenda mu musegetera, yisiga umwanya wose. Reka n'isabuni twebwe dukora isabuni le savon à la cater n'isabuni irimo amavuta umwanya akamoto k'iyo sabuni kakaba kari kuri wewe, imibu iraheza ikakujya buhoro cyangwa ikakwitiruka. Ni ukuvuga iyo sabuni urayiyoga hanyuma ukayisiga. Amavuta yose dukora duhingura urayiyoga urayisiga, hanyuma pimiriza abantu kuba ibyamasizane antimalaria. Ni ukuvuga yuko hari ibyatsi nka artemisia, ibyatsi nk'imibirizi, nk'umunyegenyege n'ibindi byinshi, za kenkediba, za kenkina, byose tubishyira mu cyayi n'amababi y'amapapayi tubishyira mu cyayi tunywa iminsi yose, mu buryo naho umuntu aba yaragwaye yarigeze kugwara malaria, imigere ya malaria iri mu mubiri wiwe, umuntu anywa icyo cyayi ikaca yoza ya migere ya malaria, ikayoza ikoza mu nda. Muri icyo gihe rero kubera murazi yuko umuntu yarigeze kugwara malaria, burya naho aba yaranyoye imiti, imigere ya malaria iguma muri we. Nicyo gituma ari iminsi yose kwama umuntu novuga ngo adetahazida, nka kurya umuntu agwaye inzoka aguma anwa imiti y'inzoka kugira iyo inzoka ntizimubyuke. Nicyo gituma n'imigera malaria benshi ngaha mu Burundi barayigwaye nabo bakayigendana. Ugasanga rero hari igihe umuntu agwara malaria kabiri, gatatu, kane, gushika na gatanu mu mwaka. Kubera iki? Aba afise amagara make, malaria iri muri we, ugasanga hamwe arushe na gatoyi malaria ivyuka. Kugira rero ntivyuke kubera ibiri mu mubiri wiwe, nje gituma ari kunwa no kwikingira iyo malaria mu kunwa ibyo byayi. Hariho rero n'ibyo duhimiriza abantu gukora no gufungura neza. Gufungura neza
mbere yuko tuganira ku bijanye no gufungura neza, kuko navyo nyene kumburaza kugerageza kuduhanura bimwe mu byo abanyagihugu bukoresha. Tugarutse ku byo byatsinywe avuze mukoresha, kumbure kubashobora kuba batanabyibuka mu kiganiro twagiranye haciye nk'imyaka ibiri, wavuze imibirizi, umunyegenyege, kenkeliba, artemisia n'ibindi byatsi. Ubushakashatsi bwarakozwe neza na neza bwerekana yuko ibi byatsi bikora bigwanya malaria mu mubiri w'umuntu.
Cyane cyane hariho ibyatsi bisanzwe bizwi muri ntuvuga medicine naturelle cyangwa phytotherapy cyangwa za bindi abanyagihugu basanzwe bazi bake, bisanzwe bizwi yuko bagwaye inyonko bafata ico cyatsi kanaka ariho rero nubundi bushakacyatsi go gubu baji ibitegwa no mu mashuri mu ma universite yo hanze canke no ngaha mu Burundi babizi ugasanga hari ivyatsi bazi yuko bigwanya malaria hanze rero Artemisia ubunyi barakizi murazi yuko hariho n'ivyatsi bahinguramo imiti bagurisha muri farumasi nka kinine bayiganye iva mu vyatsi nka Artemisinate bayiganye iva mu rajya ma molecule mu vyatsi hariho imiti myinshi na kenki na murazi yuko bahigi ama farumasi ayahinguramo ayinguramo imiti aha rero twebwe muri asesi tukavuga tuti umunyagihugu ahari ategerezwa kumenya ibyo byatsi kubera ari impano y'Imana akabimenya hanyuma akamenya ingene yo kwigwanya yo kwikingira malaria atarinze kugwara kandi atarinze kugura ibintu bivuye hanze kandi bigugwa amafaranga menshi kubera murazi yuko nkongaha mu Burundi hari ingorane y'imiti urashobora kugwara ukabura umuti cyangwa hari
Allo, Madame Ginette. Telefone narumvise icitse gato hari imvura yo biriko iragwa ibujumbura muri aka kanya.
Ego, imvura iriko irasuma. Imvura iriko irasuma. Ibyo byacitse.
Muri iyi minsi telefone ziragorana gato ariko kenshi dusanga ari kubera imvura iriko iragwa. Urumva nyero muravuze yuko nk'ivyo byatsi byarakoreshejwe muri kahise imiti kama irazwi ya benshi kumbure abanyabujumbura bashobora kuba batayimenyereye batayikoresha ariko muri asesi murahimiriza yuko bukoresha ibyatsi nk'ivyo biramera hose umunyagihugu yobironka gute abanyagihugu kenshi barakimenya ati iki ni Artemisia iki ni Kenkiriba kugira ngo babitere hafi y'ingo zabo mu kibano
No babwira yuko ubunyi hasi atwegereye OMS Braza na OMS Kinshasa ubunyi bakorana n'amashira hamwe bakora nka twebwe kugira bahimirize kuvyerekeye Tunisia muri Congo aha mu Burundi OMS izobishikako igakurikiza ibyo OMS Afrika ikora mu bindi bihugu gukorana n'abakorana n'abakoresha ibyatsi kama kugira duhimirize abanyagihugu bigwanire malaria hanyuma mwari mubajije muti abanyagihugu barabizi ego kuva mu mwaka uheze kuva aho twatangiye gukoma karuru kuvyerekeye kugwanya malaria kubera yari igesheje abantu hariho abantu batwumvirije batwumvise bumvise amajwi ya bumvise akaruru kacu n'abantu aba leader religieux abantu novuga nti
abayobozi b'amadini
abayobozi b'amadini baratwumvirije cyane nabo bariyangaje baraca mu bintu byo kugwanya malaria koko aha mu Burundi rero turahiriwe ndumva nezerewe kubera ariho abasenyeri batanguye kwigisha abapadiri mu maparuwasi kugira nabo bigisha abanyagihugu mu kugira duhimirize batere izo Artemisia nk'ibubanza hari amaparuwasi amaze menshi amaze gutera iyo Artemisia kandi nabo amaze kuyimenya anyi Bujumbura naho nyene turayihimiriza cyane muri diocese hariya mu Rutana naho nyene bariko turahimiriza ni muramvya hose iriho reka n'ahantu henshi baratanguye kumenya icyo gitegwa Artemisia icyo kimaze kandi barashobora bakukirima bagagikoresha bonyene muhira kandi n'igitegwa kitamara amezi abiri gusa ubutanguye gusoroma hanyuma
ugisoroma ukakinywa mu icyayi ahanini canke barakirya imboga zazo
utubabi biragira utubabi duto duto hanyuma ukabiza amazi bagaca bafata utwo tubabi tungana twe turayumisha tukayisya tukagira nk'ifu ifu y'icyo cyatsi ugakoresha akayiko gato mu iritiro mwiritiro igiye tuvuge nko mwitere munsi mugabo iyo umuntu azi yuko abangamirwa cyane na malaria atakoresha ikiyiko kininiya muri iryo ritiro ari igihe mbere tuhimiriza abantu gufata ikiyiko mu itasi hanyuma ugafata nk'amatasi atatu ku munsi iyo rero ari kwikingira urashaka gufata ayo minsi itatu yikurikiranya cyangwa itandukanye ubwo umufata iryo itasi amatasi ibikombe bitatu ku munsi
kugira ngo
kugira iminsi itatu kugira umuntu agume yikingira iyo malaria agume yoza eka n'ubu unyi nk'ubu unyi ku mugoroba no banagiye ahantu cyangwa ndi mu biro umubu kanja ugasanga uyo mubu washizemo ubwo bumara bwa malaria muri icyo gihe ni ubwo bumara ntibuheza ngo bugume muri jewe bucha buva mu mubiri wanje kubera ayo makizane nanyoye kubera icyo cyayi nanyoye urumva rero ni nkuko urya mu umufilozofe urya yatanguye ubushakashatsi mu byo kuvura yavuze ati ibyo ufungura bikubera umuti cyangwa uyo muti ube ibyo ufungura ni ukuvuga yuko uri kuranywa icyayi cyo mu gitondo cyangwa uri kurashoza imfungurwa urashobora kuba uri kurivura nibyo dutegerezwa gukora rero
gukomeza abasirikare mu mubiri cyane cyane nko mu kunywa ibyo byayi nko kubivuze ukabandanya ubinywa kugira ngo abasirikare mu mubiri bigwanire iyo malaria iri mu mubiri ibivemo urakoze cyane radijwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatatu aho tuganira ku bijyanye n'amagara y'abantu no munsi tuko tubandanya nkuko twabikoze mu kwezi guheze tubandanya tuganira ku ngwara ya malaria muri iki gihe hari imvura mu karere k'ibiyaga binini tukaraba uburyo abantu bashaka kugwanya malaria bakoresheje uburyo butandukanye ku murongo turi kumwe na Madame Jeannette Karirekinyana umuyobozi w'ishyirahamwe ACC rishinzwe gufasha mu Burundi mu iterambere cyane cyane mu bijyanye no kugwanya malaria mu gihugu rero ni wa mwanya tushobora guhakanya abanywanyi b'iradijwe rya Amerika nabo nyene baze mu kiyago babaze ibibazo bashikirize ivyiyumviro duhere ku bitwa Alexandre Lacome
yego ndakomeye
yego turashima uduhamagaye uri he
Muranza mu Burundi.
Tuka ku ijambo.
Yego mero ko inari ndemeza yuko iyo ngwara ya malaria itwara abantu benshi. Ibihugu bya Afurika tukaba tubangamiwe gusumba ibindi ahandi twifungije bihari ubu. Cyangwa na wenyine. 91% ndumva ni byinshi cyane. Bikana ariko ku migabane yindi y'isi. Ndakangara cyane bo urumva ko bageze ku rugero rushimishije iyo ndwara tukavuga ko ari indwara mbi cyane uyikwaye asenga nabi cyane yanabangamiye iterambere ry'umuryango kabere n'igihugu ongera ko hari n'abantu barwara malaria bakibaza ngo ni ibirozi bagakongera kubafuma kujya kwa muganga ibihugu byacu bya Afurika hari abantu bafise kamere yo kutajya kwa muganga yatera kamo abaronka imisegetera ntibayikoreshe ibikorwa yagene kandi yihutire kujya kwa muganga iyo bafashwe n'iyo ndwara kuko ukuteba niko urenga cyane abazimutumire nti igiti n'indi migabane y'isi ikoresha mu kurwanya malaria twebwe tudashobora kuronka kuko ndumva turi inyuma ya cyane n'ibindi biharo byawe mwese ubona ho kuguye ari naho njya nkamubaza mu bijyanye n'ibikorwa byiwe iyo sabune umuntu yironka gute yitwa gute hoho ngasaba yuko yigirira ku byinshi bike akayimenyekanisha murakoze
murakoze cyane Alexandre madame Jeannette ku bibazo bya Alexandre
yego ubwa mbere umuntu nivyo Burundi cyangwa Rwanda buracari bwa nyuma mu kwerekeye mu byerekeye kugwanya malaria kandi ni isi yose ihagaze ibiharuro bya malaria biraduga kubera hariyo malaria nyinshi muri aka karere turimo none koko gipi ubwa mbere na mbere nuko aba n'ubushikiranganje bwa magara y'abantu bwo shira ingufu mu kugwanya kwikingira mu kugwanya malaria mu kwikingira malaria kubera mu bice mirongo indwi kwijana by'abagwara malaria ni bake muri abo abantu bashobora gukira kubera umuntu amaze kugwara aba arasinzi kazo cyane long ari abantu benshi bapfa bahitanywe na malaria batotegerezwa gupfa kubera iki kubera barinze kugwara kubera imiti nishobora kubavura ngo bakize bose nje gituma byiza umuntu ahari yomenya yuko ari kwikingira malaria mbere yukurondera kuyivura icyo rero iyo abantu nibamara kumenya yuko ari gukingira imbere y'ukugwara iyo umuntu agwaye aba wewe tutarashika no muri responsibility no muri mu bushikiranganje cyangwa muri leta umuntu wese ategezwa kumenya ko ari ibwirizwa ryiwe ry'ukwikingira indwara yariyo yose umuntu akikingira agakora ibyashoboye byose kugira indwara ntiyinjire mu nzu mu nzu iwe icyo nicyo dutegerezwa gukora hanyuma nashaka kwishura ko imuramvya uyu Alexandre yavuze ari muramvya imuramvya naramaze kugenda kwigisha agashika kabiri kuri paroisse muramvya barazi aho bokura yobaza padiri mukuru w'imuramvya arashaka kumubwira savon à la cater cyanke aya matizane à l'artemisia aho imuramvya cyanke ibugarama hariho artemisia hariho abarima artemisia ngaho arashobora kubaza bakamubwira iyo sabuni nayo ni savon à la cater nayo nyene ngaho imuramvya ariho abadandaza arashobora kubaza neza aciye kuri paroisse
Ya yabajije kandi ti ico ibyo bindi bihugu byo babiriko birakora byabafashije cyane kugwanya ingwara kurusha nko muri Afrika cyangwa mu Burundi byo bari nk'ibihe muamuzi mu bikorwa murimo
bagwa abantu ibihugu byinshi bagwanije imibu cyane imibu yanduza kubera si imibu ahantu hose hari imibu mugabo nta yanduza iriho icyo ni cyambere bagize ica kabiri baratanze icyo bita décarasitage ku bantu bose tuvuge nka kurya kuntu kuva mu myaka y'ibihumbi 2014 kwari muri epidemi twatanguye kugwa ku iyo novuga iyo epidemi yatangiye mu Burundi
iyo igihe ubushikiranganje bwatangaza yuko malaria ibaye ikiza mu gihugu
ikiza mu Burundi muri kiriya gihe iyo abantu bose bagafata imiti ya malaria kijya gihe abantu bose bari mu Burundi muri icyo gihe bagafata umwanya umwe bagafata imiti ya malaria twese tugafata imiti ya malaria cyane icyo gihe kuva icyo gihe kandi byarimo mu bintu OMS ivuga mu byerekeye kugwanya cyane kugabanya malaria cyane biriho iyo habaye ikiza gutyo abantu bose barafata malaria kubera barafata imiti ya malaria kubera iki kubera iyo umuntu mu nzu agwaye malaria niwe aca yanduza abandi kubera uyo muntu imibu irazi ikamurya igacigenda kurya abandi babana uko rero bagaca banduza kandi iyo imibu iba mu nzu cyanke hanze yanduza abantu benshi ibyo abantu benshi ni uburyo bwinshi bwo kwanduza ga mu Burundi basanze ibice byo kwandukiranya birenza ibice amajana 200 ku ijana amajana 200 ku ijana ni ukuvuga ku mwaka haba hariho ibice birenza ibice ijana basubiye kwandura malaria
ni ukuvuga yuko ahanini ibyo bitugira byagwiriye cyane kubera abantu barandukijwe kuruta uko bayanduye kumbure bivuye ngo kuyigwara bisanzwe ariko ukwandukirwa na malaria nivyo byatumye bitigira bidugana cyane
nimba hari imiliyoni zine z'abarundi bari bagwaye malaria mu 2014 mu 2016 basanze ari nka imiliyoni 8 ubuneho biguma biduga murumva rero ko ama abagwara baguma bandukirana bandukiranye murumva rero ico bitege ibyo abandi bakora nkubu onye bageze ibyo biharuro bimaze kuba byinshi baratanga imiti nka kubya kera twagenda ku ishuri bakaduha imiti y'inzoka imiti ya ndibuka nja ku ishuri bakaduha ibinini bya biragisyoze twese ku ishuri akaduha ibyo rero nibyo abantu nibyo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu byasigeza kugira kugira ikindira abantu kandi igabanure bimwe biboneka bimwe biboneka abagwaye bya malaria hanyuma ibyo ibindi bihugu byakoze bagize pulver ibyo bita pulverisation intradomiciliaire ngaha mu Burundi barabigize mu bice bimwe bimwe ma district amwamwe mugaba ntibabigize mu Burundi hose icyarimwe urumva rero ko bacha bafata nka kujya kubera twari mu kiza cya malaria bacha bafata bagapompa uburundi bwose amazu yose bakayapompa impinga yose bakazipompa kugira batuze iyo mibu muri ico gihe
birumvikana imwe mu migambi ishobora kuba yufasha kugira ngo bagwanye malaria ku buryo buboneka cyane ariko kumbure biravana n'inyumvikano ibiri hagati ya OMS na leta uburyo baba bafise n'ibindi byinshi kumbure umuntu atomenye tubandanye ku murongo rero twakire n'abandi banywanye biradijwe rya Amerika tubandanye kuri Elia urahura komeye
nanjye ndabahaye mwiriwe ku iradiyo ry'Amerika
mwiriwe neza Elia uduze ijwi tukumve neza
ndaramukije n'uwo munyacyubahiro mwatumiye
nanjye ndabaramukije
jewe akabazo k'iwanjye bwa mbere nashaka guterera cyabye nk'ukuntu dusanzwe tujyama mu musegetera no mu Burundi na jewe nihereye ko navuga yuko byaba birimwo bishobora malaria hama mwavuze ibitikiri by'abantu bagwaye malaria cyangwa bashobora kuba bahoze bayigwaye twumva ko ari ibitikiri byinshi nyakubahwa mutumire mwabamutegekanya iki nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mwabamwihaye kuba muzoba mwabigabanije gushyika ku rugero rw'ibiharuro bingahe hama twumvise muri kariya gace k'intara mvukamwe ya Murambya hajya muri komine Mbuye nk'abo babari imbuye hariya anyeza zone Buhangura cyangwa mu kipoga cya Mbuye muri iriya mitumba mwashobora kubarangira aho bashobora kugurira ku gasabune n'ingene bashobora kuronka ibintu byose bituma bikingira malaria hama ndangiza akabazo k'iwanjye nk'iyo muri mu bihe nk'iyo abanyagihugu bari mu bihe bigoye ndavuga nk'ababa bari mu buhungiro ubwo biraborohera kubashyikira nanarya baba babaye mu buzima bugoye bigatuma iyo ndwara ironka aho imenera murakoze ku kanya mu mpaye ku isi rya Amerika Imana ibaheza
turagushimiye nawe Elia ko nakurikiranye kino kiganiro urakoze cyane Madame Jeanette ku bibazo bya Elia
murakoze bari Mbuye bari Murambya ni ukuvuga yuko bomeya yuko Artemisia imera ahariho hose ababishaka boza bakatubaza ahandi turi ngaha i Bujumbura kuri Avenue Mugamba nimero 11 nicyo gituma bashaka kuza kutubaza bakaraba ibyo twobafasha ni ukubaha nk'ingemwe za Artemisia bashobora gutora cyangwa tukababwira ahantu ku iparuwasi bashobora kuzitora ibyo byoborohera ibyo twebwe kubera twebwe tutari abaganga ahubwo turababwira tuti naba abagwaye malaria baje ku bitaro bagende kwivuza malaria nicyo gituma nukwirukira ibitaro biri hafi nimba abantu baba bagwaye hanyuma yongeye arabaza mwashura konye
buta yavuze kandi kubijanye n'intego mufise yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mubona murantonga mushobora kuba mwarashitse ko mugo ibyo gufasha kugwanya malaria
ego ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ni ukuvuga niho kuri twebwe ntitworindira ku mwaka ahubwo dukora ku munsi musanzwe tuguma duhimiriza kugira abantu ntibasubire kugwara malaria ku munsi ku munsi. Ibyo byo numvise umuntu agwaye malaria uno munsi birambabaza cyane. Nse gituma tuvuga tuti abunye abasanzwe ubunye nimba mwaramenye Asisi mumenye yuko Asisi ibahimiriza kutagwara malaria kandi kabereka uburyo buri hafi yanyu mwo kwikingira malaria. Umva ntituzorinzira ku 2025 mukugira turabe iyo tugejeje mu kugwanya malaria. Ahubwo tubiraba ku munsi ku munsi kugwanya malaria ku munsi ku munsi ku miryango abamaze kutumenya bamenye ingene tubigenza hanyuma ntibasubire kugwara malaria. Uko rero nimba mu muryango wawe wowe utakigwara malaria uzobwira umugenzawe uzobwira nabandi ingene wikingiye malaria. Twebwe turaronka ama amatemonyaje bakatubwira ntahe bakavuga bagashinga intahe bakavuga ngo kuvaho baziye bamenyeye basanguye kunywa ayo matizani ibyo byayi ntibakigwara malaria n'abana ntibakigwara malaria n'amafaranga yo kujya kwa muganga yaragabanutse ntibakija kwa muganga kubera ntibakigwara. Nicyo gituma mvuga nti nk'abanyagihugu twebwe muri Asesi nishira hamwe Asesi nishaki sinyungu turondera kwigisha kandi kuko iterambere rishikira umunyagihugu mutoyi. Ibyo rero duhingura biva mu banyagihugu. Imbere yuko abanyagihugu babituzanira tubabwira tuti baza mubikoreshe mugwanye malaria iwacu hanyuma ibicagutse ko abari muzana tubibagurire mubishore. Urumva nibyo urima urabanza ukabikoresha ukamenya ingene ubikoresha ukagwanya malaria iwawe hanyuma ugashora ibindi. Murumva rero yuko niterambere ry'umunyagihugu ni kwikingira malaria umunyagihugu ahari ahereye ku byafise ni imbere yuko utararonka iyo sabune cyangwa utararonka ayo mabuji cyangwa ibyo gukoropa mu nzu urazi ko hariho hafi yawe ibya byatsi mwahora mucako bya byatsi ushobora uzi yuko biribwa ushobora kubiteka ukabikuramo icyayi ukabifungura ibyo onye nibyo bizogukingira malaria nturindire iva hanze cyangwa bigugwa amahera.
Yarabajije kandi n'ukuntu mushobora kuba mufasha abantu mu makambi mwe bamushikayo hoho ko naho nyine usanga babangamirwa n'imibu cyane mu babushika mu makambi y'impunzi haba mu gihugu hagati cyangwa hanze y'igihugu.
Ntiturashika mu makambi mugabo turashobora dukorana n'amashirahamwe yoyo akorana n'impunzi cyangwa n'abandi bari mu migwi itandukanye. Hariho amashirahamwe nka PSI cyangwa amashirahamwe nka yaba Norwegian Church Aid yaje kugura ibikoresho ngaha anyi ibitwara mu Kirundo cyangwa ahandi mu zindi ntara baguze amasabuni yo gutwara mu nkambi cyangwa mu ibyo byose cyangwa ibyo gukoropa cyangwa ibyo baraguze cyangwa amavuta yo kwisiga nibo baheza bakabitwara bakabitanga kwa gusa. Kubera natwe twebwe turi nishyirahamwe y'iterambere nishyirahamwe ihingura nishyirahamwe itanga kwa gusa.
Umva barabitura ni umva ko byumvikana ko no mu nkambi mumaze gushikayo nubwo atari mwebwe mwitwarirayo ibyo mukora. Tubandaye ku murongo twakire abandi banywanyi bishwe rya Amerika. Christiane uraho urakomeye.
Amahoro.
Yego Christiane.
Mundagukiriza no mutumire.
Amahoro Christiane.
Amahoro. Je nayishaka kubabaza kuri ibyo byerekeye malaria. Ndabona ngaha mu Burundi malaria yabangamiye abantu cyane rwose. Hari dushaka iyo shyirahamwe yanyu Asesi ko mwogira ibyo bikingira malaria mukabikwiragiza hose kugira abanyagihugu bashobore kwikingira malaria, kubera umuntu arashobora kuyigwara mu kwezi kwa mbere agaca asubira no mu kwezi kwa kabiri agaca asubira kuyigwara. Sinzi je n'imiti ngira batanga sinibaza ko ngira haragera igihe ugasanga ngira bo bihenda ugasanga batanze imiti itari yo umugwayi nawe yamaze kuba arenze arashobora gufata uwo muti nubwo yokumva urabona kinine irabishe uri kurayifata ariko hari gihe ashobora gusanga wewe umugwayi awufashe akumva numubihiye ugasanga abandanije awufata yibaza ngo numuti uri kuramukizwa umuntu ashobora gufata nk'amakire atatu yikurikiranya ugasanga nta na kimwe bimumariye urumva ko abari ibintu uwo muti nubwo ari umuti uri kuramukiza n'umuntu numvise yafashe kire zitatu bavuga ko ariko afata kinini ariko agiye kwa muganga nimba umenga muri kwa ruje umuganga amwakiriye acara avuga ati kuryama ngaha mu bitaro ati nimba washitse ngaha utaguye hasi wagize imana baca basanga afite malaria sample umva ko iyo miti nawe tuba turiko turayifata hari igihe ngira usanga baduhaye imiti ndabiyitsinzi ngira itameze neza si
birumvikana Christine ko bamwe bashobora kuba bafise amakenga byiza nuko nkuko madame Jeanette yabivuze umuntu yogenda kwa muganga nkuko uyu muntu yabikoze yataje kwa muganga byari guhava bikomera madame Jeanette
ariko Christine yabyumvise nuko yumvise akamo dutera abantu nuko bomenye ingene bo kwikingira malaria ntibarinde kugwara nimba wagwaye rimwe muri uyu mwaka w'2018 nimba wigeze kugwara umaze kugwara uvuga uti sinzosubira kugwara wihe iyo rezidisi yuko utazosubira kugwara kandi ukore uburyo bwose kugira ntusubire kandi kugwara murumva rero yuko n'umugambi umuntu yiha akiha iyo hangiro ko adasubira kugwara nimba waragwaye mu mwaka uheze ntusubire kugwara uyu mwaka nuko rero twese turifasha kandi dufasha abantu ibyo twabishika ko gute tuteza kubishika ko kubera mwumvise yuko naho ugwara ukajya kwa muganga ntibikubuza gusubira kugwara kubera iki ngaha mu Burundi dufise ingorane yo gushika ku miti usanga hari ntihariho imiti yose ivura malaria ngaha mu Burundi abarundi bose ntibashobora gushikira irya miti yose hari imiti imwe imwe kandi yayandi nyene hari ukuntu malaria iyo niyo mibu niyo malaria nibyo niyo ayo maparasite ya malaria izo vector za malaria nazo nyene zirahindura ziramenyera imiti zimaze kumenyera imiti
utwo dukoko twa malaria mu mubiri w'umuntu
biramenyera imiti hanyuma ugasanga ya miti ko baguma baguha ya miti nyene habaye resistance icyo ni kintu abaganga bazi ahubwo nakamo nyene nanze muri mushikiranganzi bw'amagara y'abantu kugira haboneke imiti y'ubwoko bwinshi abantu bagwaye umuntu adashoboye kunywa kinini ashobore kunywa iyindi nk'uko OMS ibivuga yuko hari imiti myinshi ubwoko bwinshi bw'imiti ivura malaria ntihabe gusa bwa bwoko bumwe bwa kinini oni nicyo igihugu gishobora gufasha abanyagihugu kugira abantu bashobore kuba bafise kwirukira imiti y'ubwoko bwinshi ntibagume kuri ya yindi nyene iguma itera tuvuge nka resistance mu mubiri w'umuntu murabyumva mu buryo umuntu erega arapfa kubera yabuze umuti
hari n'intambara
naho yawunyoye atawufata naho yoba yawunyoye ntumukize
kandi turakeka ko kubera turumva abanywanyi benshi barahamagara bafite icyo kibazo cyo kuguma bagwara nubwo bafata imiti bagasubira bakagwara twarahamagaye abajejwe abaganga batandukanye barasigura impamvu ibyo bishobora kuba ariko hariho n'ukuntu twumva umengo abantu bashobora kuba basigaye bafata kugwara malaria nk'ibintu bisanzwe ntiyoba ari imwe mu nzitizi cyangwa intambanyi yo kugira ngo bagwanye malaria mu miryango yabo yo kubona yuko atari ikintu gisanzwe yuko umuntu ashobora kugwara malaria rimwe kabiri gatatu kane mu mwaka kugira ngo ashobore gufata iyo ntumbero iyo hangiro kugira ngo ayigwanye burundu
mugabo ibyo ngishika ngaha mu Burundi mu 2014 narabyumva nari nzi nari nzi yuko hari abantu bashobora gufata minenego ingwara ya malaria mugabo mu nyuma narabonye yuko hariho abantu benshi batinya kugwara malaria. Malaria ntikiri ingwara nk'iyindi, kandi ubunye hari abantu basigaye batinya malaria gusumba ko batinya sida. Urumva rero iyo ni intambwe abarundi babone, kubera barabona yuko bama bagenda guhamba kubera malaria, abantu basigaye batinya malaria ubu rero. Kandi malaria y'ubu irababaza, irababaza cyane, ikarenza umuntu akagira n'ama complication ugasanga yagwaye na nibindi ataragwara.
Mm-hmm.
Kandi ari mu bitaro akaremba, ari mu bitaro abantu baratinya malaria, basigaye batinya malaria.
Mm-hmm.
ahubwo ico baragwara bakagenda kwivuza, kandi abantu benshi baragenda kwivuza. Ikimenyamenya nuko mu bitaro ahariho hose usanga hariho imirongo miremire y'abagwaye bagiye kwivuza, ni kuvuga yuko ubunye abarundi baracumvise, barumvise insiguro ivuga yuko yuhimiriza abarundi kujya kwa muganga. Icyo onye ndibaza ko hari intambwe kuri icyo gihe. Ahubwo nk'ubu nisubiremo nuko abantu batamenya kandi n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nishimika ngo isigure guhimiriza abantu ko batorinda kugwara. Ni ukuvuga yuko kwikingira, ingene abantu bo kwikingira malaria nibyo abarundi bataramenya, nibyo abarundi urumva ntibayifata mu minenegwe, bagwaye barajya kwa muganga.
Mm-hmm.
Mugabo navuga yuko bayifata minenegwe mu kutamenya kwikingira, mu kutabona yuko nka kurya bahimiriza kwikingira kugwara sida, kubera sida ngo barayirondera, burya na malaria urayirondera, none utayikingiye ntuba uzi yuko turi mu gihugu kirimo malaria nyinshi, ukajya mu gitanda kitari kumusegetera uba wayirondeye.
Hmm.
Cyanke ukaba wumva yuko hari ibyo biterwa bishobora hari makiza nashobora kugufasha kwikingira malaria, hanyuma ntubinwe ntubirondere, kandi ushobora kuba ubifite aho hasi yawe, numva yuko uba uri kurayirondera.
Mm.
Icyo kintu rero nicyo abarundi bategerezwa kumva, yuko bategerezwa kwikingira, ntibazitsire bonewe.
Mm-hmm.
Kwikingira malaria, kubera baramenya yuko ubu unyi mu bisanzwe tudeke na malaria, naho ugiye kwa muganga, naho uba ugwaye umutima ukajya kwa muganga, ni gake ukira. Urumva kujya kwa muganga ni byiza, kubera hari abaganga bari ngaho kugira batuvure, mugabo umenye yuko byiza wo kwikingira, kubera ni kenshi abantu barapfa kandi bari mu bitaro.
Mm.
Bagafira mu minwe ya muganga. None nimwumva yuko byiza umuntu yo kwikingira.
Mm-hmm.
Akamenya yuko iyo malaria itomwinjirira mu nzu.
Mm.
atogwada cyangwa ngo agware malaria
cyane cyane
cyo kigwa.
Cyane cyane nk'uko wabivuze, mu gihe igihugu gifise malaria nyinshi, malaria yitwa ko ari kiza, ni mu bintu.
Mm-hmm.
Mwibwire rero mushimika ko yuko ciza no kwikingira mbere yuko ugerageza kwivura umuntu yamaze kugwara, aho ashobora kwandukiza abandi mu kibano n'ibindi byinshi. Kwa twakira ubundi munywanyi ku ijwi ry'Amerika, ni ukuri wakoze kwihangana ku murongo duga ku ijambo.
Mirwe neza Oriane.
Uraho urakomeye.
Ndakomeye, mudamukiriza n'umutumire.
Uh-huh.
Amahoro.
Ego nanje nagira nibarize umutumire, mbega mwebwe mishiramo ryanyu mu office moba mukora cyangwa mufite umugambi wo gukorana n'ubushikiranganje burejwe amagara y'abantu ku byerekeye guhimiriza izo no kwita sensibilisation sur l'usage y'ayo maproduit thérapeutique mukoresha naturelle, ayo maproduit naturelle yaba yo kuvura canke ayo gukingira ingwara ya malaria, kugira ngo bikwire igihugu cyose. Kuko ndabibona je nkaje ntavyo ndigera mbona n'ukuri, niba mbeshye mvuze ngo namaze kubona igitsina kimwe kiretse izo mpura, numva ngo mubirize abantu banywa mugabo sinumva ihimiriza na rimwe rijyanye n'ibyo.
Mm.
Hanyuma nani nk'interano notanga, kubera ko kugwara no kugwara nyine abantu baba bakwiye kwikingira, kuko umaze kugwara n'ibindi bintu ntihaburi byononekara. Nibaza yuko abantu nk'uko malaria barazi kiva ko mu kwikingira uraba ahanini ikingwara ikivako, imibu niyo itera malaria. Abantu rero bogira akamenyero kuryama cyane cyane umusegetera urimo umuti w'ikimibu, bakamenya kandi yuko Yego iyo gwaye wihutira kwa muganga kuko maze kuremba benshi no gupfa baragera urugero n'imisaza kifashe. Hanyuma biraboneka ko nabantu basigaye bavugwa mugabo ukabona bagomba bagwara bakavugwa ntibakire kandi bagiye umuti bakawumara. Mbega noneho nta kuntu iyo miti iri kirakora ubuyobe idakwiye neza navuga atabyigwa bikwiye ariko barakora. Ngira ko mbere no hava nimbira yuko iyi ngwara ko ifata ibihugu byacu novuga idafata ibihugu bya Burayi ibihugu bigeze kure mu by'inganda ni n'ubushakashatsi ugasanga dufite imiti itameze neza kwa ubushakashatsi byinshi buba kuko biraboneka ko ingwara iguma yisubiriza. Murakoze nimba mufite umuco mu rumwe.
Murakoze cyane. Ni ukuri utarava ku murongo uwo buherereye hehe kugira ngo madame Jeanette agerageze kugufasha aho uherereye?
Ndi Bujumbura.
Urakoze cyane madame Jeanette. Kubibazo vya ni ukuri mu wabo mukorana na leta mu mfise umugambi wo gukorana nayo mu bijanye no guhimiriza ko ari byo umushimika ko cyane.
Turakorana na leta kuva mu ntango y'iyi mugambi wacu. Leta niyo yemeje ubushikiranganji bw'amagara y'abantu niyo bwo bwemeje yuko uyu mugambi niwo uwaje wishura ingorane isanzwe iriho mu Burundi, cyo gituma baduhaye uruhusha rwo gukorera mu Burundi. Hanyuma ko dukorana mu minsi yose kugira ngo dufashanye guhimiriza Abarundi, hari ibikorwa bimwe dufashanya na n'irya programme ya lutte contre le paludisme, bikorwa mu byo guhimiriza mu kuraba ibyokorwa mu bya sensibilisation. Turaduterera ibyiyumviro barazi neza ibyo dukora kandi kenshi na kenshi ari gihe duhura n'abakozi b'ubwo bushikiranganji bwadushigikira. Reka n'umukuru w'igihugu yarerekanye kenshi yuko ashigikira ibikorwa byacu. Hanyuma mugabo ikibabaje ni uko ataburyo bashobora gushira kutwongerereza kugira tugire ingufu nyinshi kugira ngo tuce natwe tugende ibyo dukora bishikire abantu benshi. Mugabo nk'uyu onyinka niyo nkuru ari ngahe Bujumbura, hoho nawe nyene ari hafi ngaha anye muri Rohero kuri mugamba yo kwishikira akibonera mu buryo. Erega burya ngo ubanzwa n'abantu kurugi sinzi ingene abarundi bakivuga. Abarundi bategezwa kuronderera aho bari hose bakaje no kuri internet bakarondera uburyo bwose kugira nabo nyene babige ntibarindire yuko bajya ubushikiranganji bubasange muhira ngo bagende kubigisha bakarondera. Urumva rero ndahamagaye niyo nkuru ngaha anye turi kuri muri Roherode kuri mugamba nimero 11 karibu uze kuraba ibyo dukora. Hanyuma sinzi ibujumbura neza aho uherereye wosanga no mu mafarmasi hirya no hino wosanga harimo n'ayo matizane nko mu Gihosha ndazi ko hariho nimba utumbereye ku Musaga hariho ibutiki hariya cyangwa muri centre ville cyangwa mu yandi mafarmasi ngaha mu Gisagara hariho ayo masabuni aho wosanga amasabuni cyangwa ibyo ayo matizane. Ngahe Bujumbura hoho abari ngahe Bujumbura hoho nta mvo bafite kutabimenya kubera twakoze ibiganiro byinshi kugira duhimirize abanyagihugu.
Nkuko wabivuze wabahaye n'akarorero abari mu gihugu hagati badashobora gushika aho mukorera Ibujumbura, wabahaye nk'igitego cya Artemisi bashobora kugutera bo nyene mu kibano mu ngo zabo mu mirima yabo kugira ngo bashobore kwivura bakoresheje ubwo buryo bwo kwiteka no kuyinywa. Wavuze kandi yuko akumbure wo bahana telefone ku murongo wa telefone aho bashaka kuhamagara abadashoboye gushika aho mukorera muri Rohero, ugira ko kabaha nimero za telefone bashaka kubakura ko bakababaza ibindi bibazo canke mukanabarangira kumbure no mu gihugu hagati aho bashobora kuja.
Ngaha itelefone yo ngaha anyi ni 76 9 3 75. Murashobora guhamagara no kuri telefone yo mu nzu yo ku biro ni 22 72 72. Ndasubiramo 22 72 75.
Na zimwe ngendanwa barutanze mu kanya wuzisubiramo
mirongindwi na gatandatu ubusa icenda ubusa gatatu mirongindwi na gatanu. Eka nizanje nkoresha no kuri WhatsApp ndashaka kuzitanga mirongindwi na rimwe cumi n'indwi mirongo ine na gatatu mirongo umunani.
Urakoze cyane rwose. Turaza kuganira kandi mu kanya gato twakira uwundi munywanyi, ariko turashaka tugaruke ku byo wari watubwiye mu ntango byerekeye ugufungura neza kimwe mu bintu bigwanya malaria. Umuntu agashobora kugira inguvu mu mubiri, abasirikare barashobora kwigwanira kugwanya malaria biciye mu gufungura neza, ukatubwira n'ibyo bashobora gufungura. Reka tubanze twakire Benjamin. Benjamin, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Mhm.
Yewe kala dufite.
Mhm.
Nandi ndi mu Rwanda.
Mhm.
Niyo miti wa shite ya tukirawa kuse naamu kichiga ni mtu wa nji. No, na no, siyo mziyo mfite. Ya wembo ni jitea marari ya hanini haru kuwera wanu waru kwa rami hiyo utile kuja kwa mtu wa nji. Halo?
Tulakumba.
Kandi ni baba ashikurwanya n'ibindi bintu byaba byabateza imibu yegereye inzu ahantu hasi.
Kuri we ntibijukiye ku
Rwanda.
Urakoze cyane. Uvuga ku iki Madame Jeanette kuri Kigali, wo bafasha gute mu Rwanda, mu bamushaka gushikayo cyangwa kurungikayo ivyo mukoresha kugira ngo nabo nyine babikoreshe? Kuri we yabona yuko abantu batijukira cyane kugwanya ibintu nk'imiferege irimo amazi n'ibindi, akavuga ko kuri uko bibona abantu koko ntibaja kwa muganga ngo bivuze. Kumbure niko bimeze ahaherereye. Wavuze ko mu Burundi icyo kibazo gisa n'icyakemuwe, umwishura gute?
Ego twoshobora gukorana nimba bumvise amatelefone natanze na telefone yo muri kuri WhatsApp. Abari mu Rwanda barashobora kutwandikira tukaraba ingene twobarungikira, kubera hariho imiduga iva i Bujumbura ija Kigali canke naho ahari hose uyo munywanyi yashobora twoshobora gukorana hariho n'abandi babikura ngaha iwacu bakabitwara muri Afrique de l'Ouest. Hanyuma no mubwira yuko ubunye Artemisia irimwa mu karere kose, hariyo Artemisia, hariyo abonzi bakora nk'ibi tukora ngaha i Bujumbura, bari muri Congo, bari eka nawe mu Rwanda norondera nkaheza andondeye nanje nkamuha inyishu, usanga hariho n'abandi babikora mu Rwanda. Muri urumva ubunye Artemisia irazwi, ubwa mbere yari izwi gusa n'abantu babushakashatsi mu bantu mu mafarmasi mu mahinguriro yo hanze. Ubunye muri Afrika hose hariho Artemisia irazwi hose kandi yarakwiragijwe na hose. Hanyuma yaravuze n'ibyo yaravuze yuko malaria iterwa n'uko abantu badasukura, hariho ibidengeri vy'amazi ahantu hose. Icyo nicyo noneho si amazi yo hanze gusa, eka no mu madu usanga abantu baramenyereye kubana n'udukoko, kubana n'imibu, kuribwa n'imibu umwanya wari wo wose ukamengo n'ibisanzwe, ntibamenye yuko ariho icamwo irya malaria. Ivyo rero nivyo umuntu yoshimikirako ko atari bisanzwe kuribwa n'imibu, atari bisanzwe kubana n'udukoko mu nzu. Abantu bategereza kumenya gusukura mu nzu. Eka murazi neza yuko hariho nabifashe n'abafise amafaranga yo kugura ibintu byo gusukura neza mu nzu, gusanga bagiye gusukurondera ibimota. Umuntu mu gukoresha amasabuni cyangwa mu kwiyoga isabuni cyangwa mu gukoresha bijya basukura mu nzu, nukwiyumvira ibi niko ndakoresha bigwanya umucafu bikongera bikagwanya imibu. Umuntu ategeza kwiyumvira iminsi yose ibi niko biramfasha iki, biramotera neza, eske biramfasha no kugwanya tujya dukoko, kugwanya imibu mu nzu, kugwanya zijya nyenzi mu nzu, kugwanya ibihere mu nzu, kugwanya abantu bose bakamenya yuko isuku mu nzu nabyo nyine bidashobora gufasha ko abantu bogira amagara meza bakikingira na malaria.
Tugiriye ko kuri cyo nyene tuko turaje ku musozi w'ikiganiro duha impanuro z'ukuntu umuntu yofungura kugira ngo umubiri ukomere wigwanire nubwo imibi ishobora kumurya hari gihe umuntu adashobora kwirinda imibahagiye hose umuntu yokora iki yofungura te muri make.
Ego abantu bakunda gufungura ibiryoshye bakafungura ibirimo isukari myinshi bakafungura n'amafiriti n'ibirimo amavuta menshi mumenye yuko abantu bateza kumenya yuko birya bisukari ajya amavuta menshi birya byose nibigaburira ya migere ya malaria mu mibiri yacu ya migere z'indwara zitandukanye mu mibiri yacu ahubwo abantu bategerezwa kwiga kurya imfungugwa zibafitiye akamaro nibarondere imfungugwa ziryoshe gusa ahubwo barondere imfungugwa zibafitiye akamaro. Imfungugwa zibafitiye akamaro nazo ni iki? Ni zirya mboga, imboga nyinshi cyane cyane imboga zirura. Ndaha mu Burundi turafise isogo, turafise nko muri Kamerune barazi ko barya imibirizi ko bayifungura, hariho isogi, hariho intugu, intumbu, intugu, zese ndabizi mu Kirundi cyane. Mugabo izo mboga zirura nazo nyene zirafasha mu kurinda, mu kwirinda indwara cyane cyane na malaria irimwo. Hanyuma na vya vyayi umuntu ntarondere gushyiramo isukari nyinshi, ahubwo arondere gufata ya matizane mbere n'amatizane arura. Je ndaryoherwe iyo mbonye ngaha batugendera bemera gufata ayo matizane n'ahabarura atamasukari dushyiramo bakayanwa. Icyo onye nuko abantu bategereza kukimenya, hanyuma abantu bategereza kumenya gufungura ivyamwa byinshi. Ivyamwa byinshi birafasha umubiri kugira abasoda benshi, gukomera, hanyuma no gutanga no guha ingufu umubiri. Abarundi rero ubunye ngira biriko biraza, mugabo kera bavuga ngo ni vy'abana, ngo ivyamwa ni vy'abana, ukumva biteretse isahani y'ibiharage n'umyumbati cyangwa ubugari n'utuboga dukeyi, isahani y'ubugari bunini ya n'utuboga dukeyi, mugabo atavyamwa atamboga nyinshi ugasanga nizo mfungurwa rya misi yose. Ivyo rero ntibibakingira indwara n'imwe, ahubwo biratuma umuntu agira amagara make. Abantu rero botegereza kumenya yuko bagahindura ingendo mu mfungurwa, bakagabanya ibisukari byinshi mu mfungurwa bafungura n'amavuta menshi, hanyuma bakiga kurya imboga nyinshi n'ivyamwa byinshi, hanyuma bakanwa n'amakizane menshi.
Urakoze cyane. Impanuro za nyuma tuje ku musozo dusozera nk'uko twabivuze, abavuze ibyo bashobora gufungura. Ikintu kenshi wabandanje kuvuga nuko abantu bokwiga kwikingira indwara ya malaria imbere yo kugerageza kurindira yuko ishobora gufata umwe mu miryango kugira ngo baje kwivuza. Akandi kajambo ka nyuma canke impanuro ubona yuko busubiramwo kugira ngo ufashe abantu kwibuka yuko malaria ari indwara ikeneye gutuzwa, ikeneye kugwanywa burundu ni iki?
Gahanye nashaka kubanza kubashimira mwebwe Oriane hamwe na radio Ijwi rya Amerika yibuka kenshi kugaruka ku byerekeye malaria. Abantu n'ukuri bategereza kumenya yuko malaria ari indwara ya mbere yica ku isi, cyane cyane ngaha muri Afrika no ngaha mu Burundi turi muri icyo iyo epidemi ya malaria kiza. Turi muri cya malaria kuva mu ntango z'ibihumbi 2014, naho ubushikiranganje bwavuze yuko twari mu kiza kuva mu mwaka uheze. Burya malaria yatanguye kwica abantu kuva imyaka, ubu rero ntiturayivamo. Kandi iyo umuntu umwe apfuye yicwe na malaria ashobora amenye yuko n'umuntu agiriye ubusa twari gushobora gufasha. Ni ipfuya gusa. Murumva rero yuko abantu bategezwa gutinya malaria, gutinya kugwara malaria, gutinya kuribwa n'imibu, bakayikingira uburyo bwose bushoboye, hanyuma bagakomeza umubiri. Burya kugwara kugwara ni novuga yuko ari eshek ari fayi. ugwari ingwari ariyo yose uba wananiwe.
Urakoze cyane madame Jeanette Kavekinyana, turagushimiye cyane rwose gufata kanya kuganira natwe n'abanyonyi biradishwe ijya America kuri iki kibazo gihanze igihugu cyo Burundi n'u Rwanda n'ahandi mu karere. Ndashimiye mwe mwese namwe mateza amatwi ya dijiti ya America mushikiriza ibazo n'ivyumviro na ingenieur na Innocent Kimenye mu buhinga bw'ivyuma. Mwese mwari kumwe naho yanitanga ishaka, ndabashimiye naho gutaha, murakoze.
Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika.